Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Twahaye mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo. Ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Ivyo vy'amasezerano y'Arusha nibyo byatumye iyi mwandagara wose haba ingorane. Amasezerano y'Arusha turarayemeye n'ivyo mugabo ese tuzokwama amasezerano y'Arusha imyaka yose. Abantu bazoza bakenera abantu bagire kudeta kubize ngo hazoba amasezerano y'Arusha azobashira hamwe n'abandi. Uno munsi twiye dushaka kugira ikizira.
Uyu ni vice president wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo avuga ku biganiro bihuza abarundi. Turavuga no kuvyuka umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wemeza ko uzokwitaba ibiganiro by'inshuro ya gatanu izobera hanze y'igihugu, ariko ukamenyesha ko ingingo zikomeye zijanye n'amatora zizopfundikirwa mu Burundi. Turavuga no kubagize inama nshinga amateka y'u Rwanda barajwe ishinga n'igitigiri cy'abakoze ibyaha bya genocide bari mu gihugu imbere n'abagihunze bacidegembya, hamwe no kuvyuka ibiro by'umushikirizamanzi Paris byasavye ko iperereza ku rupfu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana byoteshwa agaciro. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD wemeza ko uzokwitaba ibiganiro by'inshuro ya gatanu bizobera hanze y'igihugu, ariko ukamenyesha ko ingingo zikomeye zijanye n'amatora zizopfundikirwa mu Burundi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Raymond Zimana.
Imigambwe yose yemewe mu gihugu cy'u Burundi yararonse ubutumire bwo kwitaba ibiganiro by'umuce wa gatanu bizobera mu gihugu cya Tanzania mu mpera z'ukwezi kw'icumi 2018. Mu migambwe nka yose babona ko ibyo biganiro byo bari bya nyuma. Mu mugambwe w'umwami n'abagabo PMP abagendera banga bavuga ko abanyepolitike bazo kwitaba ibiganiro bari bakwiye gushira imbere inyungu z'abarundi. Guillaume Ruzovio arongoye umugambwe akabona ko ivyo biganiro vyorangira hafundiswe ingene amatora yo mu mwaka wa 2020 yoba mu mahoro n'umutekano.
Abo bitanga bavuga kumwe na leta, arabavuga ngo bavuga kumwe na leta kumva yuko babwiza gukorera ineza y'igihugu. Bareke gukwegera kujabo gusa, yewe nahamagarira abanyepolitike bose ngo bumve yuko ubu aho bigeze dukwiye kugenda tukicara hamwe kugira ngo dutegurire hamwe ingene tuzoshika mu matora y'ibihumbi 2020 mu mahoro mu mutekano. Nico kizoba kikina tujanye y'Arusha gutegura amatora yo mu 2020 mu mwumvi kano mu mahoro.
Eka no mu mugambwe ipedezi gamibanga nuko babibona. Kasim Abdul urongoye asaba ko kwigwa ibikenewe kugira amatora yimirije agende neza, kandi ntiyagire hukumirwa ari naco cotuma abanyepolitike bahunze batahuka kugira nabo baje mu matora.
Integuro y'amatora y'ibihumbi 2020 bwizwa ryenga amatora ibwizwa ryenga amakomine bigasubirwamwo. Icyo bituma twifuza yuko abanyepolitike bose twohurira y'Arusha twoganira ku ngene amatora y'ibihumbi 2020 yoba amatora meza, uwatsinze n'uwatsinzwe bose bemera bati jewe inguvu zanje aho zagarukira naha. Aca nsaba rero yuko abanyepolitike bari hanze botahuka kugira ngo twitegure ko igihe ni kinini bose bahunze uno munsi botaha bategura amatora twese turi kumwe cyo etwate demokrasi y'igihugu cyacu.
Umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD bemeza ko bazokwitaba uyo muco w'ibiganiro. Joseph Nakarutimana cegera cy'umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe avuga ariko ko ingingo zikomeye ziraba iby'amatora n'igihugu cy'u Burundi zizofatirwa mu gihugu cy'u Burundi.
Kuganira umuco mwiza wa miranga barundi muri kahise mbere no muri kazoza bizokwama gutyo. Ibiganiro byanga kazoza keza k'igihugu nacyo gituma bizohandaniza mu Burundi narirya abarundi bazopfundika amatora 2020 ngaha mu Burundi nyine kugira agende neza. Ibyo bazopfundika byose bikabizopfundikirwa ngaha mu Burundi nyine.
N'umugambwe Iprona uremeza ko waronse ubutumire bw'uyo muco w'ibiganiro. Abel Gashatsi arongoye Iprona avuga ko hamwe uyo mugambwe arongoye wosubira kwitirirwa abandi batumiwe muri ivyo biganiro n'umufasha w'umuhuza vyotuma uyo mugambwe utitaba ivyo biganiro.
Umuce wa mbere n'uwa kabiri twarashika Arusha tugasanga baduhamagaye ugasanga uyitanga ni Iprona ngo amizere, ugasanga ubundi bamuhamagaye ngo ni Iprona nditije mugabo turaza mu gihugu ko umuganga w'agasigana yitona ari umwe uno munsi turongoye kandi wemewe n'amategeko twigero ntize tuvuga tuti mu gihe botumira itona bagaca batumira n'abandi bantu nyitira itona ku ruhande n'isho gihe bya bintu nafite ushakwemera kuko umugambwe n'umugambo hari naho rero tuko tudashaka ko ibiro by'umuhuza ari byo biza birazana gusatagura imigambwe ahubwo nibahatumire nk'abanyamugambo abo nabo nimba bafise uko bumva botumirwa batumirwa uko bitwa mugambwe ntibaze kwinyegeza inyuma y'umugambwe uhari uri kurakora uzwi mu Burundi no mu Kongo bavuze neza ko dusanze abo bantu batumiwe bitirirwa itona ivyo biganiro ntavyo tuzojana
kiretse imigambwe yemewe abandi batumiwe na mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike abaserukira amadini amwe n'abaserukira abakenyezi naho uyo mugwi w'abakenyezi udashima kuko uzoserukirwa n'umukenyezi umwe gusa ibiganiro vy'umuco wa gatanu ku matata ari mu gihugu cy'u Burundi bikaba bitunganijwe kuva ku igenekerezo rya 2024 gushika kujya 2029 ukwezi kw'icumi 2018 mu gihugu cya Tanzania ibiganiro bitumirwamo na bamwe mu banyepolitike eka n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike bahunze igihugu kuva mu mwaka wa 2015 i Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
urakoze rero mu iyo nkuru mu gihe hasigaye iminsi 10 gusa ngo ibiganiro bihuza abarundi ku nshuro ya gatanu bibe yarusha muri Tanzania icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwe yabwiye ijwi rya Amerika ko kuja yarusha ari guta umwanya ahamagarira abanyepolitike bahunze igihugu gutahuka nyabuna kwitegurira amatora yo mu mwaka w'2020 umenyesha makuru wacu Eroje buri kaneza dufite ibindi kuri iyo nkuru
Aganya ni rujya America icegera cha mbere cha president Nkurunziza yemeje ko leta ya Burundi itigeze yanga ibiganiro na rimwe ariko Gaston Sindimwo ashimangira ko inzego zitorewe n'abanyagihugu zitazigera zemera ibiganiro by'amagaburanyama canke bishingiye kugabangana ubutegetsi nkuko byabaye hasinywa amasezerano ya Arusha mu 2002
ivyo by'amasezerano y'Arusha nibyo byatumye iyi mwandagara wose habingorana amasezerano y'Arusha turayemeye n'ivyo mugabo ese tuzokwama amasezerano y'Arusha imyaka yose abantu bazoza bakenera abantu bagire kudeta kubize ngo hazoba amasezerano y'Arusha azobashira hamwe n'abandi uno munsi twe dushaka kugira ikizira kandi amasezerano canke ibiganiro tuzobigira ngaha mu gihugu bishyigikiwe na leta kuko niyo yonyine ibiganiro bizokwama tuzokwama ibiganiro bidahera gushika ryari birateye isoni umuntu azosina amatora baca bagenda bakerera abantu canke bagwanya ubutegetsi abaca bavuga ngo bashaka ibiganiro twebwe icyo gikorwa ntacu tuzoshyigikira
bwana Sindimwo anemeza ko kuja mu biganiro y'Arusha muri bino bihe bisa no guta umwanya
ubwa mbere twe nta numwe dukumira dutegura amatora ahuza abarundi bose ahubwo tubasaba nibasubire guta umwanya wabo ngo bariko baja yarusha bariko baja ahanana nta handi hazobaha iteka canke hazobaha ubu butegetsi atari ngahe Burundi mugako imyumvire uyu mwanya bariko barata bariko bagiye kuri abanyagihugu babo bazobatora
kugira nti batowe umwanya umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama asaba leta kutitaba ibiganiro vyimirije jeha Hakizimana atubwira imvo zawe mutumye
Nuko musabwe muzi ko ibiganiro bikabera yarusha umuhuza w'abarundi n'iri cyohero wenje ni mukapa atumira amashyirahamwe amwamwe ariko ntatumire amashyirahamwe asanzwe akora mu Burundi mu gihe imigambi isanzwe itumigwa yose ari nacyo ituma twifuza ko ibiganiro byoberaho abantu bose ashobora kubyitaba mbere bikabera mu gihugu muri azi ko abashyirahamwe yigenga menshi asanzwe ari mu gihugu murabizi ko ibiganiro byaheruka kuba byari bivuze ko ari bya nyuma tukaba tutumva igituma haguma hariho ibiganiro bihuza Burundi abidahera mu gihe mu gihugu amahoro n'umutekano ahari nyamba bandi bwo ndabiraganya ari byiza ariko twipfuza ko ibyo boganya ubiganya mu gihugu kugira shuri kwitabwa na bose kugira kandi abarundi mu bitandukanye baterere mu budasa bwabo n'ayo mu mahanga abiwamo kuko ibyo azokumvikana cyangwa kumvikana ari byo abarundi nyene
iki cyiyumviro umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD de duragishigiki Joseph Ntakaruta Imana icegera cy'umunyamabanga mukuru wawe yabivugiye mu itangazo wasohoye ku munsi wa gatandatu w'indwi heze hibuka imyaka 5 iheze warondeye kwikukira ku Burundi yishwe
umugambwe CNDD-FDD durakenguruka utwigoro twose twanye cyahiro Benjamin Mukapa arongora ibiganiro bihuza abanyepolitike ibyo biganiro byarafashije kugira abanyepolitike bari hanze y'igihugu bagaruke mu ruhongore abatari bake bakwamaze gutahuka ibiganiro ibiranga kadozi za keza k'igihugu nacyo gituma bizobandaniza mu Burundi narirya abarundi bazopfundika amatora mu 2020 ngaha mu Burundi nyine kugira agende neza ibyo azofundika byose bikabizofundikirwa ngaha mu Burundi nyene.
Icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu nabagaruka kuvyabona bikwiye kwihutirwa mu biganiro.
Twibwaniye ati mbega kugira ngo migambwe yidegembye byogenda gute, kugira ngo amatora agende neza byogenda gute, nivyo twifuza ko abarundi bashika ko kwizogira ni ntambwe. None wewe uguma wimata wimata ngo ubiganire ngo ubigane ibiganire nacho bizobashikiriza ibiganire byarahaye abo mu 2000 mugo ntazoshya yo mu 2015 nta biganire tsoshya kwemera yuko bishobora guha ubutegetsi kubera bagize ibicanke batyakagumo.
Kuva hadutse njyane za politike mu 2015 mu Burundi zavuye ukindi kiringo cha president Nkurunziza izo yibaye inshuro ya gatanu hatumwa ku biganire bihagarariwe na karere. Muri ivyo biganiro vyatanguriye Kampala mu kwa 12 uwo mwaka nyene bikabandanize Arusha, nta munsi n'umwe impande zibiri zitavuga rumwe zirigira zicarana ngo zihangane. Ibiganiro vyimirije bizoba kuva ku itariki ya 24 bishike ku ya 29 ku kwezi. Eroje uri kaneza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Mu Rwanda naho abagize inama nshingamateka barajwe ishingane gitigiri cy'abakoze ibyaha bya genocide bari mu gihugu imbere n'abagihunze bacidegembye. Ivyo vyagarutswe ko kuri uyu wa mbere igiye komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG ya shikana raporo yayo y'umwaka w'2017 umwaka w'2018 ku bagize inama nshingamateka. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi komisiyo yo kurwanya genocide CNRG yavuze ko hari abantu basaga 5,000 bagiye bakatirwa n'inkiko gacaca bakidegembya kugeza ubu batarakora ibihano byabo. Perezida wa komisiyo yo kurwanya genocide Manuel Havugimana yabwiye abagize inteko ishinga amategeko ko hari dosiye zisaga 350 zakozwe zigashyikirizwa minisiteri y'ubutabera kugira ngo harebwe uko aba bantu bakongera gufatwa. Ariko abadepite bagaragaza ko nubwo hari ibyakozwe ariko bikiri bike ugereranije n'abakiri hanze batarafatwa. Uri depite Barikana Eugene.
Imbaraga zashyizwemo ntizihagije, cyane cyane dufite igihugu cyubatse neza gifite abayobozi hirya no hino. Mukoze urwo rutonde rw'abo bantu babi bakwepye, urwo rutonde rugashyikirizwa inzego zose, inzego z'imitegekere yewe n'inteko n'abadepite bose. Aba bantu bagashyikirizwa rwose inzego zibishinzwe, kuko ni babi cyane, ntago aba bantu badufasha. N'abantu babi bazenguruka mu gihugu kandi batari beza.
Hari abasanga ikibazo kitagarukira gusa kubakoze ibyaha bari mu gihugu imbere, ko hanashyirwaho imbaraga zo gushakisha n'abasize bakoze ibyaha bagahungira mu mahanga, cyane cyane bari barakatiwe n'inkiko gacaca. CNRG itangaza ko igihugu kimaze gutanga impapuro 800 zisaba ibihugu guta muri yombi abakekwaho gusiga bakoze genocide mu Rwanda babihungiyemo, ariko abagize inteko nabwo bakavuga ko bikwiye gushyirwamo imbaraga ziruta izakoreshwa gubu. Uyu ni depute Muhongayire.
Turebe noneho n'abakidegembya mu bihugu hanze, muratubwira ngo muzashishikariza ibihugu kugira ngo bibafate. Mu by'ukuri numvaga twarenga umwanzuro wo gushishikariza, ari tukagira ikindi kintu dukora, nidushaka dushyireho mandat d'arrest kubafata, ariko natwe ingufu tugomba gukomeza tukazishyiramo abangaba bakoze ibyaha bakahanwa, abanyarwanda bakabona ubutabera.
Nta kizere gikomeye komisiyo yo kurwanya genocide yigeze itanga kuri iki kibazo. Gusabwane Manuel Havugimana uyobora iyi komisiyo yasobanuye ko gufata abakoze genocide ari ibintu bitoroshye.
Kugira ngo rero bazafatwe bose, nababwiye yuko ministre yatanze amabwiriza, ariko nabo bafite amayeri menshi yo kwihinduranya no guhindura amazina, yakumva yamenyekanye hamwe akajya ahandi cyangwa akajya no mu mahanga. Nta wababwira ngo bazafatwa bose barangire, ntibishoboka. Ibyo bizafata igihe kirekire, tuzafata ubisiga. Ibihugu ni byinshi, isi ni nini. Uzabona ko akekwa mu Rwanda zimuka ajye muri Kongo, ave muri Kongo ajye muri Gabon, ajye muri Kameruni, bazunguruka isi yose, ariko kugira ngo uzavuge ngo 100% zabafata, byo ntabwo nayo bizeze.
Ikibazo cy'abana bacitse ku icumu batazi inkomoko yabo kuko genocide yabaye bakiri bato cyongeye kugaruka muri raporo ya CNRG. Mu bigaragara nta mwanzuro ntakuka wafashwe kuri iki kibazo, ari nayo mpamvu abadepite basanga hakwifashishwa ikoranabuhanga mu rwego rwo gutahura inkomoko y'aba bana. Uyu ni depite Fazili Harerimana.
Iki kibazo kitakemuriwe mu tegeko kizanagaruka ku bakomoka kuri aba bana, ariko mu tegeko ry'umuryango nibagaragaza yuko aba bana bashobora gukoresha DNA kandi amafaranga akarihwa na leta, icyo gihe ikibazo kizaba gikemutse. Nanone nitujya mu tegeko ry'ubwenegihugu rigaragaza ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko ubwaribwo. Uyu munsi bano nibahabwa ibyemezo by'inzira cyangwa iki, abana babo bikazabageraho bikaba ikibazo. Tugomba kugaragaza yuko aba bana basanzwe ku butaka bw'u Rwanda bafite iki kibazo ko bafite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Ibi rero nitubikemurira mu mategeko nibyo bizatuma tugikemura burundu.
Kugeza umubare w'ababana nuramenyekana neza, kuko bari bamenyekanye bagera kuri 15 abenshi biganje mu mujyi wa Kigali, ariko bikaba bikekwa ko ababana bashobora kuba ari benshi. Nta gisubizo gifatika ababana barabonera ikibazo cyabo, kuko kugeza ubu batarahabwa ibyo basabaga ari byo kumenya inkomoko yabo. Komisiyo yo kurwanya Jenoside isaba ko habaho itegeko ryihariye rirengera ababana, kuko byamaze kumenyekana ko bariho kandi bashobora kuba ari benshi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Ibiro by'umushikiriza manzi Paris byasabye ko iperereza ku rupfu rw'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ryoteshwa agaciro. Inzego z'ubucamanza zivuga ko urwo rupfu rwiwe rwabaye intandaro ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Mugenzi wacu Placide Magambo adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Ubushinjacyaha bwasabye ko ibyashinjwaga abasirikari barindwi b'ibyegera bya perezida w'u Rwanda Paul Kagame byateshwa agaciro kubera ko nta bimenyetso simusiga bigaragazwa. Guhera mu myaka 20 ishize, ibikubiye muri iyo dosiye byakomeje guteza amakimbirane hagati y'u Bufaransa n'u Rwanda. Umunyamategeko uburanira umugore wa Habyarimana Philippe Melac avuga ko iki cyemezo kitari gikwiye, kuko yemeza ko kihishwe inyuma n'impamvu za politiki. Ku itariki ya 6 Mata mu 1994 nibwo iyo ndege yahanuwe ihita ikurikirwa na Jenoside. Itsinda ryari riyobowe n'umucamanza mu rukiko rw'ikirenga Mutsinzi Jean ryakoze iperereza ku ihanurwa ry'iyo ndege, ryashyize ahagaragara icyegeranyo kivuga ko yaba yarahanuwe n'intagondwa z'abahutu. Ku rundi ruhande, umucamanza w'umufaransa Jean-Louis Bourguer we yemezaga ko iyo ndege yaba yarahanuwe n'ingabo zahoze ari za FPR zari ziyobowe na Paul Kagame. Umubano hagati y'u Rwanda n'u Faransa wahagaritswe mu gihe cy'imyaka 3 ubwo hasohorwaga inyandiko zikurikirana mu bucamanza ibyegera bya Paul Kagame. Umubano wongeye gusubukurwa mu mwaka w'2008. Mu mwaka w'2016 ubucamanza bw'u Faransa bwongeye kubyutsa urwo rubanza, aho bwashaka kumva ubuhamya bw'utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali Faustin Kayumba Nyamwasa wahakanaga ibi uruhare yashinjwaga, ahubwo agashinja FPR. Afrika y'Epfo yahaye ubuhungiro Nyamwasa yari yahakanye ko itsinda ry'abanyamategeko rya kumva ubuhamya bwa Nyamwasa bwagombaga gutangwa hakoreshejwe amashusho ya video.
Katish bya Amerika Washington DC hasigaye imisi 10 ngo biganire bihuza abarundi ku nshuro ya 5 bibe yarusha muri Tanzania, ni mu gihe bimaze gusiba inshuro zirenga 3. Urwaruka ruri mu migambwe itandukanye rwiteze iki kuri ivyo biganire. Mugenzi wacu Uriane Tangishaka yaganiye na Jules Manirakiza aseruka urwaruka rwa Frode Bunyakuri Iragijyana Daye na Deo Gracias naho umuremyi aseruka urwaruka rwa Mizero y'Abarundi. Jules atangura avuga ico yiteze muri ivyo biganire.
Muri make ibiganiro nk'uko mwari mwabivuze byari bitegekanije ko byobaye igenekezo kuva ku igenekezo rya 19 gushika igenekezo rya 2024 z'uku kwezi turimwo kw'icumi. Ariko bamaze kuraba aha mu Burundi wacu murazi yuko mwuku kwezi kw'icumi dufise imanza mbere no kwitanya mukuru twubaha tukanubahiriza cyane. Kwa gatandatu uheze muri ukako twibutse imyaka 57 irangiye umugambi atari umugambi rudoviko kwa Gasore agandaguwe, aho yadushikanye ku ntambwe ishimishije idasanzwe yo kwikukira ku Burundi. Ubu ari umunsi umwe mu minsi dufite mu kwezi kw'icumi ituma tureka ibindi byose tuba tutegekanya gukora tukitaba uwo munsi mukuru. Rero uwo munsi nawo w'itariki 21 z'ukwezi kw'icumi nyene naho mwibuke yuko twibuka cyane incungu ya demokrasi ndadayemerikiyo president ndadayemerikiyo, aho ariwo tuzoba twibuka igenekerezo rya 2021 iminsi 25 ikwiye imyaka 25 muri antunga ikwiye abansi ba demokrasi mu Burundi bamugandaguye. Birumvikana ko rero kuba ibyo biganiro barasabye cyangwa barabonye ko bikwiye, ndetse nkashimira n'umuhuza kuba yarabumvise uko bikwiriye ko iyo biroporota kuri Notre Dame kugira ngo tuzoshobore kujya kunamira uwo nyakwigendera yagiye tutanka kandi yari yadushikanye ku ntambwe idasanzwe ya demokrasi. Rero muri make nico nashaka kubivuga ko kubona barazigaje inyuma novuga ko batihenze natwe mu bwambwe wacu abanyafurode b'unyakuri turabishigikiye cyane.
Namwe Deogracias mu bwambwe FNL Amizero, niko mubibona kubona byabandanyirije bisubizwa inyuma izo manza yego zirakomeye kandi nkuko Julie yavuze zirafise insiguro ku gihugu cy'u Burundi, mubibona mute kubijanye n'ibiganiro byasubijwe inyuma?
Yego cyane, nagomba ndashime kuri icyo kibazo mubajije. Ariko imbere na mbere nagomba banze ndamutse abariko baratwumviza ndabahe namwiriwe. Hanyuma nagomba mbwire mugenzi yuko kuba mwadutumye nka FNM Izere y'Abarundi gihamana nuko mubona tubikwiriye, nuko munzi icyo twamaze n'icyo tumaze n'icyo tuzomara igihugu. Aho rero sindangira nkavisha ndavuga ko kuko Burundi ngira nkavisha bitahura ko. Hanyuma rero ngarutse ku kibazo mwatubajije, nagomba mvuge yuko n'ukuri kubona ibiganiro biza birasiba kuri twebwe n'akababaro ntangere kadasanzwe. Nibyo ko itariki 13 kwari kwibuka imyaka 40 inyuzenya inshugu y'Uburundi igandaguwe, ni byiza cyane kuko turamusonera. Ariko nibaza ko byabaye ivyitwazo kuko si ubwa mbere haba ivyitwazo, kuko ibiganiro bimaze kuba ingunga zingahe zitatu kandi bagumye bavuga ngo ni vya nyuma, kandi naho nyene hagiye haba ugukwega amaguru ukubisunika kubisivya. Kuba rero bazanye bijya byo itariki 13 ukwezi kwa gitugutu cyo kubwanje mara kwari vyitwazo.
Kuri wewe none ubona
yaba iragi incungu yacu gwa gasore yadusigiye twayigendera ho byokumvikanye. Murakoze.
Nkuko mubivuze mumwe mubona yuko ari icyitwazo, reka twumve ivyo umugambwe CNDD-FDD yoyo ibona kubijanye n'ibi biganiro akamaro babiha. Reka tutega amatwi Joseph Ntakarutimana mu mugambwe CNDD-FDD.
Umugambwe CNDD-FDD urakenguruka utwigoro twose twanyicubahiro Benjamin Mkapa arongora ibiganiro bihuza abanyepolitike. Ibyo biganiro byarafashije kugira abanyepolitike bari hanze y'igihugu bagaruke mu ruhongore, abatari bake bakwamaze gutahuka. Turongeye gutera kamuri rero n'abatarataha kugira ngo batahuke mu gucaba c'amavukiro, dufashanye twese kubakirana iteka mu gihugu cabibarutse. Ukuganira umuco mwiza wa miranga Abarundi muri kahise mbere no muri kazoza bizokwama gutyo. Ibiganiro ibiranga kazoza keza k'igihugu nacho gituma bizohandaniriza mu Burundi narijya Abarundi bazofundika amatoro mu 2020 ngaha mu Burundi nyine kugira agende neza. Ibyo bazofundika byose bikabizofundikirwa ngaha mu Burundi nyene.
Uyu rero akaba ari Joseph Ntakarutimana yavugira ku bijanye n'ico CNDD-FDD ibivuga kuri ibi biganiro bihuza Abarundi yarusha. Aho hari rero ku munsi wa gatandatu aho bibuka imyaka 57 inyakwigendera gwa gasore yishwe. Turashobora gutega amatwi nkuko turiko turaganira kubijanye n'impamvu kumbure ibi biganiro biguma bisubizwa inyuma. Muri FNL twumvise Deogracias wewe avuga yuko ari ivyitwazo, ariko turumvise ivyo Frode bivuga n'ivyo umugambwe CNDD-FDD ivuga, ariko kandi turafise n'amajwi y'umushinga ntahe Gaston Sindimwe cegera cambere c'umukuru w'igihugu we ica bivuga ko kubijanye n'ibiganiro bibandanya kuvugwa ibiganiro vyarushaka. Dutega amatwi amajwi yiwe mu kiganiro giranye na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ivyo vy'amasezerano y'urusha nibyo vyatumye iyi mwandagara wose haba ingorane. Amasezerano y'urusha turayemeye n'ivyo mugabo ese tuzokwama amasezerano y'urusha imyaka yose? Abantu bazoza bakenera abantu bagire kudeta kubize ngo hazoba amasezerano y'urusha azubashira hamwe n'abandi. Uno munsi twiye dushaka kugira ikizira kandi amasezerano canke ibiganiro tusobigira ngaha mu gihugu bishyigikiwe na leta, kuko niyo yonye n'ibiganiro bizokwama tuzokwama mu biganiro bidahera gushika ryari. Birateye isoni umuntu azosina amatora baca bagenda bakerera abantu canke bagwanya ubutegetsi hanyuma baca bavuga ngo bashaka ibiganiro. Ivyo rero twebwe ku bwacu icyo gikorwa ntacu tuzoshigikira.
ibiganiro bidahera murumvise rero yori gasosi ndimwo cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ku ibi biganiro bidahera abarundi bama bari mu biganiro dusubire kuri mwebwe Deogracias ivyo biganiro yarusha mu vyiteze kwiki nk'ugwaruka gwa FNL mwiteze iki kuri ibi biganiro yarusha
ego nashize kwa kengurukira kuri ico kibazo ibiganiro vya Arusha imaze hafi imyaka itatu itangiye ariko ntangiwe n'imirafata ngo yongere ishigwe mu ngiro mu mvo yo gutorera umuti ingorane zihanze abanyagihugu ndukuvuga rero yuko nta kintu kinini cyane numva novyitegamwo kuko nuko kuguma babisundika babisunika eka jembo na yuko mengo nta gushaka kunyere kurimwo ku mpande zegwa n'ibyo biganiro mugabo rero nubwo biruko ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika uyu wari wigiyemo je nibaza ko agiye kuvamo ikintu reka tubiteke amaso itararenga ngo ntawurite ntuze nyirata
namwe mu mugambwe Fode Bunyakuri Jules Manirankunda ibiganiro bibaye ni kandi bikaba ari ibya nyuma bihuza abarundi mu vyitezemo iki nk'ugwaruka cane cane haba mu mugambwe wanje nk'ugwaruka muri rusange mwiteze iki yuko coba kunyungu zanyu ibiganiro bigiye kuzoba
ego murakoze cyane nyakubahwa Oriane ndanashimiye mugenzanje Deogracias kuba yasohoye kuvuga uko abyumva kandi muri rusangi nkuko yabivuze wewe ndamutahura yavuze ngo nugutumwanya ngo nibyitwaza ngo bafise ariko nagira ndamugaruka n'iki kibazo ariko araraba kuri uyu mwanya twari dufise kuko kwitaba ibiganiro nubwo ari ibiganiro bamwe mu bazobyita bushobora gusanga bafise n'iyindi mirimo babwiriza kugenda batunganyiriza igihugu ikaba ni nayo mpamvu bikwanyemo n'igenekezo rya 2021 aho twibuka kunamira nyanishubahiro ndadayemerikiyo aho babona uko bibaye muri iyi periode y'igenekezo rya 2019 gushika 2024 bitokoroha rero nibaza ko aho twohatahura kumwe niyo ari umwarugwaruka nkanje akaba kandi yubaha n'incungu ya demokrasi rero nagira nduge ku cyumviro mara mumbagije icyo nogisha ndakivuze ko kuri ibiganiro byimirije muri rusange byo kugwaruka ndabya iwacu mu Burundi nibyo ugwaruka muri rusange twese twari twunze ubumwe kandi ubumwe burahari ugwaruka n'uzige rusange hari ko hari imishamirano nk'uko byahoze mu minsi yahera bigaragara yuko demokrasi turiko turatahura icyari cyo icyo niteze rero kuri ibyo biganiro byimirije kuba Oriane nuko muri rusange ibiganiro nta n'ibikihagire ndiko ndabasinita ibiganiro na rimwe ariko ndakunda gukurikirana ibyo bakura mu byo biganiro
Deogracias kuri mwebwe none ko mwavuze yuko ata byinshi cyane mwiteze kuri ibiganiro by'Arusha mubona yuko kumbure nk'uko Julie yabivuze ati bitahukanywe mu gihugu cy'u Burundi bikarangirizwa mu gihugu cy'u Burundi hari ico byofasha byotera intambwe kugira ngo ibi biganiro bisa n'itigera birangira ngo bije ku musozo wavyo
murakoze kuri ico kibazo nagoma bwa mbere na mbere mbire ntubuze nyamugenzi wanje Julie yuko adakwiye kwishura ibibazo yabajijwe ntaguma avuga ngo deo ngo mizero y'abarundi oya nishure ku bibazo mwaduhamagariye hanyuma je sinavuze yuko kuja mu biganiro ari guta umwanya navuze ko atakindi ndabyiteze ko mugabo nongera ndavuga nti bo kwishyira hamwe mpuzamakungu ONU na uyu shyirahamwe y'umwe bwa Afurika rwigiyemo nibaza yuko kumbure hariho intambwe bizotera ikindi nagoma mvuge ngire mugenzi wanje nuko akwiye kumira yuko ntategeze kwiyumvira uko yiyumvira kandi ko ivyiyumviro bitandukanye ari itunga rikomeye mu gihugu cacu hanyuma rero ngarutse ku kibazo kugaruka rero ibiganiro mu Burundi je nibaza ko atari wa muti ahubwo igikuru n'ishaka byo kumenya mbega hari ingorane mu Burundi no kutora inyishu kugira ngo tuve mu njyane turimo icyo nicyo gihambaye cyane aho bibera hose je nibaza yuko atagushaka kurimo nuko ntacumvamo urakoze
Radio Ijwi Amerika i Washington DC warero yari mugenzi wacu Oriane Itangishaka yariko avugana na Jules Manirankunda tubabarira se Jules Manirakiza ni Jules Manirankunda serukuri gwaruka gwa Frodebu nyakuri ndagijya ndadaine de Gracias naho muremyi aserukira ugwaruka gwa mizero y'abarundi ibiganiro rero twahe tubafitiye kuri isana makuru bigarukiye ngaha kuri Radio Ijwi Amerika dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatu Arimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uhagarariye ibiganiro ni Frederic Nkundikije kuri mikomari kumwe nanje Fidel Niyongabo tubashimiye rero mwese mubwire umugoroba mwiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi Amerika.